ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 2022 mu Rwanda mu 2020 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru we itatu kaburungu radio yacu vewa kaburungu com mirwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ibihugu byo muri Afrika birafite uruhara rukomeye cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyancyenda 1960 ishyirahamwe mpuzamakungu riramaze kurangura ibikorwa bitari bike byo gucungira umutekano inshuro zirenga 30. Abahinga bakurikirana hafi ibijyanye no gucungira umutekano bavuga ko ibikorwa byo gucungira no kugarukana umutekano bifasha mu gukingira abasivile no mu kugabanya ingaruka mbi z'intambara. Byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu byo gucungira no kubungabunga amahoro birangurirwa muri Afurika. Hari kandi n'inteko zijejwe gucungira no kubungabunga amahoro n'umutekano ziri mu minwe y'ubumwe bwa Afurika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe yo mu ntara. Kuri izo nteko zose umugambi ni umwe: gukingira abasivile no gufasha mu gikorwa cyo gucungira no kugarukana amahoro n'umutekano. Mu kiganiro muri sanga twatumye umuhinga yanonosoye ibyerekeye ibikorwa byo gucungira no kubungabunga umutekano mu ntara ya Afurika, agiye kutubwira ukuntu ibikorwa nk'ivyo bigenda hamwe n'intambamyi zishobora kubangamira ivyo bikorwa. Turi kumwe na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, turiko turamurondera telefone mu kanya iraboneka. Umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisata kijejwe ibibazo vya politike, amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afurika. Turatangura rero kumushyira na Fred nitwabona mu kanya. Turazi ko n'abanywanyi benshi eka barindiriye ikiganiro mu makuru yejo twabwiye ko uyu munsi ikiganiro cyo munsi kizakwibanda cyane cyane ku byerekeye amahoro n'umutekano eka n'ibikorwa birangurwa n'inteko zijejwe gucungira umutekano, haba mu bihugu byo muri Afurika no mu bindi bihugu eka haba inteko za Afurika canke inteko z'andi mashyirahamwe mpuzamakungu yose. Hanyuma mu kanya rero turi kutabandanya kurondera umushyirantahe Fred Ngoga Gateretse.
Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigaho na
La Benevolencia Rural.
tubibutse ko mu kiganiro cy'umunsi tuhava tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijeje gucungira umutekano mu bihugu bitandukanye. Turavuga kandi no ku nteko z'ubumwe bwa Afurika nazo nyine zirangura ibikorwa bihambaye mu bihugu bitandukanye. Twavuga twabwiye ko byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu byo gucungira umutekano birangurirwa muri Afurika, aho twavuga nko muri Sudani na Sudani y'Epfo, inteko UNESFA mu bihugu mu gihugu cya Repubulika Centre Africa hariho MINUSCA, akaba no mu gihugu cya Congo rero MONUSCO, eka no muri Mali, eka no muri Sudani y'Epfo na Sahara yo mu uraruko MINURSO. Ni ibikorwa rero bihambaye cyane rwose, kandi mu kanya turaza kuvugana n'umushyirantahe Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kandi akurikirana ibyo bikorwa kugira turabire hamwe twese ibyo bikorwa bishemeye barangura. Tuvuge kandi no ku byerekeye izindi ntama zose zoba ziboneka mu bikorwa bihambaye nk'ibyo. Mu kurindira Fred Ngoga Gatete turi kumwe na Best Mbona akaba nawe nyine ari muhinga mu byerekeye gucungira umutekano yakoze mu gihugu cya Repubulika Centre Africa, nawe nyine ari mu bikorwa bisa n'ibyo. Musi ya ntare Best, muri neza
Miliwe, nabandamukije n'abadukurikira.
Murakome ngaho?
Murakome neza.
Ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Ego, turi ko tuvuga cyane cyane mu kiganiro muri sanga cy'umunsi Best Mbona, turi ko tuvuga ku byerekeye ibikorwa bihambaye cyane rwose birangurwa n'inteko. Zaba za Buraya, zaba za Afurika canke zo mu ntara zijejwe gucungira umutekano mu bihugu byo muri Afurika. Tumutubiri turamuronka mu kanya Fred Ngoga Gateretse, namwe nyine mwarakoze muri icyo gikorwa. Nashaka mutubwire ku bwanyu mukiri nko muri Repubulika Centre Africa, naho nyine hari intambara nk'uko mubizi, imirwi itwaje ibirwanisho itana mu mitwe n'aba ikaba basirikare ba leta hamwe n'inteko mpuzamakungu. Nashaka mutubwire icyo gikorwa muri rusange mu gifata gute mwebwe mwakibonye gute?
Murakoze. Twebwe nyine twakibonye si gikorwa cyoroshe, kubera mugiye mu gihugu nka kijya ibintu byose byari byarayangaye, ariko ubu biriko biragenda neza, Imana iri kubafasha, kandi n'inteko mpuzamakungu ziriyo zikora neza, zifite manda nziza, naho ingorane ziba nyinshi, ariko mbona yuko bavifatamo neza. Ingorane cyane cyane ziva mu kutumvikana kw'izo nteko n'abagwanya leta, cyane cyane iyo ikintu cya mbere izijya rebellion, ijya migwi igwanya leta. Icyo nicyo cya mbere, kandi bigasaba yuko umuntu akoresha ibintu byitwa des approches zimeze donc ukoresha politiki na diplomasi mu bakozi bawe cyangwa abakozi muba mujejwe icyo gisata cyo mukabegera, kugira ngo mubereke yuko mushaka yuko icyo gihugu kigira amahoro, kandi nabo nyine nabo bari kubagwanya leta ibyo bapfa byose bamenye yuko amaherezo ari kwicara bakumvikana bo na leta ibyo bapfa, kuguma umubereka yuko inyishu atari yo kugwana, inyishu atari yo kumarana, inyishu atari yo kwica abanyagihugu cyane bakicana bo kuri bo. Nicyo gituma usanga rero zijya nteko mpuzamakungu zijya hagati kugira ngo zifashe ibintu byo gusubira ikiremwa muntu.
Ego Beste, twabonye ko muri icyo gikorwa kenshi na kenshi haba hari intambamyi mwaba mwashoboye kubona nk'ubwa mbere na mbere nk'izi
intambamyi, cyane cyane nuko kenshi usanga urabona nk'igihugu nka Centre Afrique ni igihugu kinini cyane kandi kidafise uburyo bwo yuko izo nteko mpuzamakungu zogenzura hose, ikaba usanga rero yuko kwera atamabarabara ariho henshi yesu nyinshi biteza gukogwa n'indege cyangwa kugenda n'amaguru cyangwa n'amamodoka ugasanga bibafata nk'iminsi itatu ine kugira ngo baje ku baje gutabara. Izo rero ziba ingorane nyinshi cyane zibashikira mu kazi baba bari kubarakora. Kandi nacyo nyine usanga kenshi bamwe bamwe usanga ama contingent adafise ibintu bijana ku ijana bikenewe kugira ngo baje bari kubarwanya leta cyangwa impande zindi zose ziri kuzirashamirana kubereka yuko bategeza gusomera izo nteko. Kenshi ugasanga bashatse kububahuka cyangwa bakabashotora. Ibyo nabyo ni ingorane zibashikira cyane ko baba badafise manda y'uko bivuna uko nyine, ariko abanyagihugu batewe iyo manda barayifise y'uko bategeka kujya kurara. Kenshi rero usanga ibyo rero ni ingorane bagira cyane bariko barakora ako kazi ko gutabara.
Murafite ikintu gihambaye cyane rwose best ukuntu izo nteko zishobora kuba zidafise uburenganzira bwo kwivuna. Ibyo bigenda gute? Ubwo burenganzira bwabo bwo kwivuna bugarukira he, butangurira he?
Batewe nko mu ikambi cyangwa ku iposition barashobora kwivuna, ariko kenshi usanga kubera igihugu kinini barashobora kubakonturna, barashobora kubaca inyuma ugasanga ibara ryaguye kandi batari baziteze. Niho rero haba hakenewe yuko kenshi na kenshi na izo nteko ziba ziriko zirakora, haba hakenewe yuko abantu bagira politiki baja kubiyegereza abo bantu bagwanya kugira ngo babumvishe yuko inyishu cya mbere atari cyo gutera abantu baje gufasha kugira ngo amahoro agaruke. Cya kabiri inyishu si gukoresha umuheto, inyishu ni kwicara ni kugira dialogue, kuganira kubera amahoro y'ibintu byose ariko mwicaye mukumvikana injyane mwari mufise, umwe wese akavuga ati jewe dufiki n'iki ariko kugira ngo mushike kuri iyo etape haba hakenewe yuko impande zose zibiri zifashije. Rero nabo abo basirikari baje gufasha gucungira umutekano bababuza yuko bashamirana.
Mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mushobora kuba mwabonye muri Repubulika ya Central Africa, aho nk'abarwanya ubutegetsi bateye ugasanga bifata amasaha n'amasaha inteko za leta cyangwa zishyiramo impuzamakungu kubashikira kubera ubukene bw'amabarabara. None amashyirahamwe atunganyije ibikorwa ntafasha muri icyo gikorwa cyo gusanura nk'ibyo bintu byose byatuma umutekano uhungabana?
Kenshi barafasha kandi hariho nk'ama uraje ariho n'amakompanyi ya jeni yose donc abafasha ibintu byo ku biraro byabomotse bakubaka aho baba bariko barafasha nyine n'icyo gihugu kugira ngo ingorane difise zimwe zive mu nzira. Ariko igihugu nka Central Africa kingana icyo rimwe n'igice Ufaransa atamabarabara ati bari ahantu amapozisiyo ahari ugasanga abanyagihugu batewe ni nko ku birometero 150 ni mu ishyamba mudafise indege nyinshi ziguma zibafasha kugira ngo zibereke cyangwa drone zereka yuko ati nawe umuko mumuca hasi umwasi ahanahanana usanga ari ingorane zigoye cyane. Rero ndashimira cyane kubona akazi bakora ko gucungira umutekano bagakora neza malgré ko hari ingorane udashobora atari yuri umuntu azikubwiye mubimenya, ariko baragiye n'umutima kubera n'icyo bajejwe ujejwe ikintu uragikora gushikaho uronka ushika kw'icyo wiyemeje mu gufasha icyo gihugu. Na nivyo kenshi usanga nko muri Central Africa niko ziriyo zikora neza cyane gushikaho uvuga ati aha kabisa haragoye ariko baritanga. Ingorane zo nayo amabarabara usanga ahantu hagoye cyane no kuba ariko kubera amahoro n'umutekano ata privisisha
ata gaciro
bifise
agaciro kayo gakomeye cyane gose
agaciro ni kanini cyane bisaba yuko abantu bitanga kugira ngo ico gihugu kironke amahoro abanyagihugu nabo nyene baronke umutekano ukwiye ariko nibishobora n'umushobora gukoresha inteko gusa bidakoresha abantu babumvikanisha muri politiki
mu ntango twavuze ko byinshi muri ibyo bikorwa byo gucungira umutekano kubungabunga amahoro bibera mu ntara ya Afurika mbega hari abantu bashobora kuba babanze kwibaza igituma byinshi muri ibyo bikorwa bibera muri Afurika no kuvuga ko ariho haba intambara nyinshi cyane rwose izo ntambara zoba ziva kuki ahanini
kenshi uravye ingorane Afurika ifise ni kuba abatwara bikunda ugasanga abari abatwagwa nacho bafise n'abakene bakaguma babona abandi akazi gatoya cyane kegereye ubutegetsi ariko batera imbere ariko bo ugasanga n'amashuri bafise n'amazi bafise iyo baba nta icici iterambere ntacu ubona kenshi rero ugasanga icyo ni kimwe mu bintu bituma abantu bagumuka cha kabiri nacho ni ukusanga nk'ibihugu bitunze nka Centrafrique nk'i Congo usanga ibihugu bitunze ibijya ubutare basise abanyagihugu ntibabona ibivamo ntibabona inishu zibashikira ati twadandaje ibintu biva mu butaka bwanyu ubu mufise amazi meza, ubu mufise amashuri meza, abana bambara neza, abana murafise n'amatelefoni, murafise n'amazi ku mihana. Ibyo bintu byose batabibonye biri mu bintu bituma dutera ingorane abantu bagira imigwi bagashaka no kwiganzura ngo bikebere igihugu uko ashaka
uri kuvuga ko beste mbona mushika na
ego zo kugira amwe aho baba bafise ubutare bwinshi cyane ariko effectivement ntacu baronkamwe bagaca barondera ibindi bihugu n'izindi movement bakorana kugira ngo basahure aho hantu hanyuma leta nayo nishobora kwemera ni uko iby'abanyagihugu bigenda mu maboko y'abandi bantu bakeya kandi bitwa yuko ari abantu babagumutse
mushyira nawe mbona mwaba muri kumuvuga ko muri ibyo bihugu byinshi byo muri Afurika birimo ingwano ni ibihugu byaba bitunze ubutare abanyagihugu babo bakaba batanga ingwano kubera kutumvikana ukuntu basabikanya ubwo butare
muri byinshi muri ibyo ni cyane cyane ibyo kubera kenshi n'ibihugu bitunze ariko ubutare inyungu z'ubwo butare niwe bushikira bene igihugu icyo rero gica gitera ingorane cyane kandi mu bihugu byinshi hari n'ingwano biraboneka yuko kenshi nuko batwarwa nabi abatware bitwaye ko abatware babatwara nabi ariko ubu hariho umuvuma ubona yuko abantu batangiye kubyuka kandi abantu bakiri bato batangiye gufashana kumvikana kuvuga ati dutegereza kwiteza imbere twese yagiye gusigara inyuma hanyuma abatware bakanabavyura ati nimudutware neza abagabo cyangwa abafite badamu kugira ngo abantu bose
ku kibazo cy'uburyo buhabwa inteko zaba iza Afurika cyangwa iz'ubumwe bwa Burayi zigaruka ko ariko nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ibi bineguro eka zigeze kuba eka n'inyifato itari ishemeye cyane rwose ya bamwe mu bagize inteko zo zicungira umutekano hariho abigeze kwagirizwa kubafata abanyagihugu bo mu bisagara barimo nabi bakaba n'abafata ku nguvu icyo kibazo ishyirahamwe rya Afurika cyangwa ishyirahamwe rya Buraya ribitorera inyishu gute ribishikiriza gute muri rusange
muri bike nabonye ni uko kenshi urabona baba bakora mu makondisiyo atameze neza cyane aragoye ibintu bisaba yuko mu mutwe uba uri witeguye cyane ariko naho nyene umuntu n'umuntu munaragira ibibazo naho nyene donc bijya bintu byo kuvuga yuko boba babafata ku nguvu cyane cyane tuvuge nk'aba abasirikare ba ibintu bibujijwe birabujijwe yuko yuko ufata ku nguvu umuntu d'abord mu mategeko abagenga n'ibintu bibujije kandi ibikuraje nk'umuntu mu bihugu bya onu mu mamisiyo yose ibyo bintu barabikarira cyane kandi ariko nihaburamwo kamwe umuntu ayoba agafata inzira atari yo ariko nibo bifata yuko ari ibintu byose yuko inteko yuko ariko zifata ivyo nihajya nyene nta mwongo ubuyisato ivyo ni ibintu byumvikana kandi bafashwe barahanwa cane n'ibintu bibujijwe.
Hariho n'ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo mwavuze mu ntango, ikibazo cy'uburyo hari ibimaze gushika ubona nk'abagwanya ubutegetsi bashobora gutera inteko zaba z'ubumwe bwa Afurika cyangwa z'ubumwe bwa Buraya, abo bagwanya ubutegetsi bakaba bafite ibigwanisho rutura bikomakomeye, uburyo bwo buhabwa izo nteko zo muri Afurika canke za Buraya bunganiki intambamyi zibahe kugira ngo niba bafite ibigwanisho kenshi na kenshi biruta izabagwanya ubutegetsi.
Erega ingene bigenda bajya inteko z'ubumwe bwa Afurika canke za ONU zo ziba zigiye kugarura umutekano muri ico gihugu, niziba zigiye kugwana, niziba zigiye n'ibintu vyose umuntu igihugu kiba gikeneye ngo kigiye kugwana, bo baba bagiye gusa kuja hagati y'abo bantu bagwana kugira ngo ntibabandane bagwana. Ariko nivyo, hariho kenshi usanga abo izo rebellion ziti kuganisho bisumba cyane bya leta kandi kino gatuye n'ibindi babikura mu bantu bababonamo yuko bafashe ubutegetsi bazobananya babakoresha byo gusahura icyo gihugu ko ibintu usanga ari mafia iri ku isi. Iyo mafia rero niyo cyane cyane ifu yuko abantu bakorera ko nk'ibihugu byo mu karere kugira ngo batuze abo izo ibihugu cyangwa abantu bafasha izo muvuma izo rebellion zituma akarere kaba katagira amahoro.
Ego hari ikindi kibazo gihambaye cyane ariko turakira ko nagomba ubwa mbere na mbere mbanze mpe akanya umwe mu banywanyi bi radio Ijwi y'Amerika. Alo, muratwumva? Alo. Muri mutubwira akazina kanyu. Mutubwira akazina kanyu.
Mutwa Polo, turakwinjira.
Ego me Polo, turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye hari induru hari urwamo iwawe wobaza abana, wobabuza kuvuza urwamo kugira ngo tubandanye twumvikana, nashaka mu turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu inteko zo muri Afurika cyangwa za Buraya zibungabunga umutekano mu bihugu bitandukanye, murase ikibazo murase cyimvira.
Alo?
Uratwumva? Duga ku ijambo ikibazo cyimvira mu kanya gato.
Alo?
Muratwumva, turakumva neza, duga ku ijambo.
Alo.
Ndumva telefone yawe tukumva neza, reka turaguhamagara mu kanya. Uratwumva? Reka turakugaruka ko mu kanya, reka tubandanye n'umushe ntahe best mbona agire icavuze ku bijanye ni n'ukuntu izo nteko zihabwa amakuru. Mwize kuvuga ko hariho ibiro canke abajejwe kutanga amakuru nk'aya makuru tuvuga ko ari iperereza kugira ngo izo nteko zishobore kwivuna umwasi atarazishikira icyo gikorwa cyo kigenda gutse best mbona.
no mu bintu byose nushobora kuba nushobora gufasha nushobora kuba uriyo udafise iperereza rikomeye n'ibintu nicyo kintu cya mbere uteguza gukorera kugira ngo umenye ibyo bariko barakora hanyuma hako ukabitanga bitwa kwantisipa kubera ofise information ibyo ni ibintu nkenerwa cyane izo ntebe ko zikoresha kubera zirafise uko zikora kandi kenshi usanga amakumba yaronka aho nyene ibintu byabaye cyane bitaraba bagaca bipanga bobo kubera ngo icyari cyateguwe kibi ntikibe kenshi rero kubera baba bafise iyo perereza birafasha cyane kugira ngo amaraso ntaseseke menshi cyane ibyo byose biba byateguwe ugasanga byatatutse barafite ibiro byabo ibintu bakora ibintu novuga kubera n'ibintu biri byugaye ariko barafise iperereza rikomeye cyane kandi ifasha cyane n'ahandi ibintu biba byarayangaye kenshi cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kuhuriza radio ijwi rya Amerika cyose munyanyi radio ijwi rya Amerika Desire muri aho Desire
ya Amerika
ikaze mu kiganiro muri sanga muri hehe ga Desire
murakoze
muri hehe
ndi mu Burundi Bujumbura.
Yego murafite ikibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga ku bikorwa birangurwa n'inteko mpuzamakungu cyangwa inteko za Afrika zicungira umutekano mu bihugu bitandukanye haba muri Afrika cyangwa ahandi duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Ikibazo cya mbere ndamubaza uwo mutumire muri Afrika ntabwo biri proud sindobyemera cyane ikibazo ntabyemera cyane niki cya mbere twese turaba abantu bariko bagerageza kujya bukaba bajya mu Europe bagapfira muri ibyo bahari ni benshi mugaba nta byinshi byirirwa bivugwa aho duce tujya hasi hasi muri Congo mu Zarubaya ntaho nzi mugaba gusa amakuru yaho ndarangira abantu benshi barapfa benshi nyine
duga ku ijambo ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose aro ndabona telefone yigiye ariko avuga cyane cyane abantu bapfira ika no muri Congo ika nabapfa ariko baraje gukaburuye ariko imbere yaho reka tubanze twakire umushiti wacu Fred ngo gagateretse twagize ibazo vyuma za telefone Fred ngo gagateretse ambassadeur Fred ngo gagateretse miriwe neza
Mwirweneza
Fredi Mwakomeye. Turakomeye, hii telefone za tugu ya liko ni wazako tukuhonye, tuliko tubuga huko mwizi kufizereke Nheko, Muza Makungu, Nheko za Afrika, zishungere mutekano, mukawa muri, mukora muri, shiramwe ubumwe bwa Afrika, mukawa izo mwizi chane gose kumujejwe, vizereke yu wazo vizi mutekano, na mahoro na shaka muri rusangi, tulikumwe kurundi ruhande na best mbona, akawa na wenyene, yaligize kukora muri Afrika, muri Republika Santa Afrika, kakabari azicane gose byerekeye ibikorwa byo gucungira umutekano ubwa mbere na mbere Fred mwebwe muri ahantu hakomeye cyane gose hakurikirana cyane gose ibikorwa by'umwe bwa Afrika n'inteko zicungira umutekano icyo gikorwa muri rusange mu kibona gute
mbako cyane gose Fred nkuko mubizi igikorwa gikomeye cyane gose kandi gisaba ukwitanga kwinshi n'uburyo bwinshi cyane nagomba mvuge nagira mvuge yuko twebwe nko mu umwe bwa Afrika nitumeze nka ONU kubera iki twebwe iyo turumitse ingabo ni ingabo zijya kurwana kenshi ingabo zawe ni nk'izirwana zozo zicungiye umutekano ariko twebwe ni ingabo ziba zigiye kugarukana amahoro ni ukuvuga ikintu kuvuga yuko hariho akazi k'imirwano igomba gukorwa no kintu byoroshe ikindi kigira kabiri nagomba kuvuga ni uko kenshi muri ibi bihugu tuba tugiye gufashamwo usanga leta zaramanyaguritse atari inzego mushobora gukorana zibishoboye hama gusanga hagiyemo n'ikindi gikorwa gihambaye cyo kuraba ukuntu dukomeza n'ingabo z'ibyo bihugu ibyo rero kurwana n'umwansi ugerageza kuduza ingabo z'icyo gihugu si ibintu byoroshe hama ikindi kintu nacyo duhangana nacyo ni ikintu kerekeye uburyo bwo gushyigikira icyo gikorwa gushikisha hafi amatiko twagwa nacondera uburyo tugafashanya nabo mu mugabura ya baradufasha mugabo nabo bashingwane zabo unye n'ubuno yembuye mu nama cyo twarukuntu kubera uburyo buzogabanuka uko nzoshora kwimunganya nk'abanyafrika kugira ngo dushore gukomeza byo bikorwa byo kugarukana amahoro. Muri make novuga yuko dufise mu bihugu bitandatu cyo twakorera mu ica mbere nk'uko mubizi muri muri Somalia ahandi turi ni muri Sahel aho hari iyo bita G5 Sahel mugana nyine ifite ingorane itari nkeyi hama tukaba turi ko turafashanya n'ahantu bita muri Bassin du Lac Tchad hari icyo bita Force Multinational ikiyakorerayo hanyuma rero hashasha ni muri Mozambique aho hari ingabo z'inteko za Samim niko bayita iyo mission iri hariya hanyuma.
Mukanya gatoya dazi ko telefone uri gukoresha telefone yawe kuko turashoboye kuronka turakureka mukanya ugenda ariko nashaka ugere wishaka kandi kibazo gatoya cyane rwose kajanye n'ikibazo mwavuze cy'uburyo mwavuze ko inteko zo muri Afrika kenshi eka zigwanya umwasi zigakomeza n'ingabo z'igihugu zirimo eka nashaka ariko tugaruke ku kibazo cy'uburyo ubwo buryo muri ko murarondera muri aburonka kuko hari igihe hirya no hino wumva inteko zatewe kandi zikicwa ubwo buryo bugeze he muraburonka mu buryo bworoshe Fred Ngogaga Teresa
murakoze cyane rwose ego hariho uburyo bubiri uburyo bwa mbere ni uburyo bujyanye n'imishahara y'abasirikare bari kwaragwana muri ibyo bihugu icyo nicyo kitugoye ubunye muri iki gihe kubera yuko kenshi aya mafaranga aba ava mu bumwe bwa Buraya ubu rero ubumwe bwa Buraya bwarahinduye ubunye ntibagishoboye gutanga amafaranga bahora batanga nicyo gituma ubu twese ko turasaba yuko ko natwebwe turi abantu turi abantu bo muri ONU bumwe ku isi yose two turasaba ukuntu yuko twakura amafaranga y'imishahara muri ONU mugabo ntibyoroshe ni kuko ariho amategeko abigenga biragoye ubundi buryo turondera kenshi ni uburyo bw'intambara ego me turakorana n'ibihugu byinshi turaburonka kenshi mugabo mumenye yuko turwana n'abantu barihebye abantu barihebye bituritsa kandi kugwanira abantu bameze gucyonye niba byoroshe na gatoya mugabo uburyo bwo kuronka amakuru uburyo bwo guhangana nabo ubwo turaburonka ngo kenshi basanga biragoye.
Murakoze mu kanya Fred turaguhamagara ndabona ko wakoresheje telefone yacu kugira uduhamagare telefone yawe kugira uduhamagare mu kanya turaguhamagara mugume hafi nagomba rero turavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko nibagaruka abihivyi eka bituritsa guhangana nawo n'ikintu kitoroshe ariko nagomba nje kuri Best mbona ano nyine agiye cavuze ku kibazo cashikijwe na Desire telefone yavuye itumvikana neza ariko ariko avuga abantu cyane cyane bicwa bakicwa eka haba mu seriko bwa Kongo hakaba n'abapfa bariko bashaka ku kwimukira mu bihugu bya Buraya ico n'ikindi kibazo nagira Best mugire ico muvuze ku cashikijwe na Desire duga ku jambo
Mwakoze ichambele nuko kwa kisho kini chambele mwubuga yuko wano wapamu maazi wa genda izi ni inu mitari gushikira wanya Afrika ngora ni mihani mita nisuriye nisuriye nyuma mwuzi tuwa vugani hawa nubali heba bala uravuka ukaronga diplo ukaja mwishuri kiga mwishu ugasanga wegeza mashuri nta kazi ufite ukemerewe kugira ngo uronke akazi tuyuko naka akuvugira hano uri imyaka mirongo bica bigorana ugasanga uri ko umaze kuba umukordonie utwara amakinga ugira ibiki abantu bakiheba rero uko haje amateleviziyo n'ibiki abantu n'izi za interineti abantu baguma babona bakibaza yuko ubuzima bumeze neza ahandi ahana aho handi ni Buraya aho handi yatije mfumo nsira mu mazi na kare hariyo bamwe bagenda bagashika ariko ugasanga rero na mufise kenshi usanga udafise amashanse nk'abo bandi bakeya cyane bashika ariko byiza nuko muguma abanyafrika twogumye ino muri Afrika tugateza imbere Afrika yacu ariko byose bituva ko twebwe biva mu ngene abatwara bibuka abanyagihugu yuko baratwarira abanyagihugu inyungu zose zo muri icyo gihugu zigashikira bene igihugu aribo abo bantu icyo cya mbere kukiraba abantu bihera bakagenda bagata bakagenda ivyo si muri kamere y'umunya Afrika n'ingene n'ingene tubayeho n'ivyari kubuko kandi ndibaza yuko ubu abantu batangiye kuyumvira neza ndabona nk'abijya bintu byo gusubiza abantu kubasubiza nko muri Afrika bijya su mutima mwiza cyangwa su mutima mubi baragusubiza muri Afrika ubonye iyo bakujyane yuko utashimye bakubaza tuvaye ngamubwira kanaka ushaka gusubira iwanza nyuma ugatanga ubuzima n'abandi ariko cyane cyane ni kubera intwaro zitameze neza
intwaro
nshaka bijya bintu byo kuvuga byo muri Congo je narakoze cyane muri aka karere ku byerekeye umutekano n'ibintu cyane cyane biraba ubutare ibihugu byacu bifise byo muri ICGLR cyane cyane narabikoze ko nakora n'amasertifika ameze nk'ajya kimbe hariya ya jama ibyo bihugu ndabizi neza cyane byose maze kubitembera mu presque byose ingorane iriho muri Congo ya Kongo ni hanini naho nyine afise izo ngorane zo kuyunguruza icya kabiri muri izo zone zose baguma bakerera abantu bagira iki nizo zone zitunze zimwe ubu butaka na afite ubutare bwinshi abo rero izo nkozi z'ikibi n'ababafasha baba bashaka ariko abanyagihugu babatera ubwoba bahunge abariho bo n'abagenzi babo babandanye bahicare bimbe bacukure bagira ibyo bashaka byose bigira ibyo bashaka hanyuma igihugu kibandanye
gusubira inyuma tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi radio ijwi rya Amerika
yego ndabumva neza
mwitwa nde akazina kawe ninde
nitwa Marcel Twagira Yezu ndi mu Rwanda I Kigali
nziza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa by'inteko za Afrika n'inteko za Buraya zishungira umutekano mu bihugu bitandukanye duga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego ndafite ikibazo nkagira n'icyumviro icya mbere ndabanza gushimira abo batumirwa nuko wenda umwe telefone iri gucika cyane ariko yenda ashaka kugaruka ku ntambara kandi izo nteko ibihugu izo ntambara ziherereyemo ugasanga izo nteko zishinzwe gucungira umutekano w'abaturage ziriyo buri hano amenye ubwenge Somalia irimo intambara kugeza magingo ya kandi hariyo umutwe wa ngirango ni Ansomo ucungayo umutekano muri Somalia tukareba hano muri DRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo naho intambara yaho imaze igihe kinini wari umutwa Monique ushinzwe kurwanya iterabwoba hariya mu burasirazuba bwa Congo waje guhinduka MONUSCO kugeza magingo y'abaturage ba DRC muri mu burasirazuba bwa Congo kibashobora kuryama batekanye kubera ko hano umutekano warabuze aha rero nkibaza ikibazo kigira giti ese ko ari ahantu na Amerika yagiye ijya duhereye muri Afghanistan ejo bundi ubutegetsi bwasuye umuboko y'abatalibani ntabwo buriya kwaba ari ugutsinzwa kw'ingabo za Amerika ko bari baragiye gucunga umutekano muri Afghanistan ariko ejo bundi igihugu kikaba cyarasuye amaboko y'abatalibani icya kabiri ni iki gituma aho intambara nyinshi ziri naho bajya gucunga umutekano nk'umwe bwa Afurika usanga intambara ziri mu gace kiganjemo ubukungu iyo urebye mu bihugu bya G5 Sahel usanga ahantu habarizwa amariba ya peteroli ari izo ntambara ziri mu burasirazuba bwa Congo ukareba imyaka ikagenda ikihinduriza indi ikihinduriza umutekano utaragaruka nashaka ngo mubaze ni iki gishobora gutuma hamwe bajyayo umutekano ukabona ugarutse vuba urugero twahera muri Centrafrica hano hirya ndashimira n'ingabo z'u Rwanda ko nazo ziri mu zafashije kugarura umutekano hari raporo ko bagiye y'umutwe wa Sereka wakamejeje ntabwo ariko bikiri ariko Congo imyaka ibaye imyaka Somalia imyaka ibaye imyaka Amerika igaragaje gutsindwa gukomeye muri Afghanistan abatalibani basubira mu butegetsi aho ngaho byabiterwa n'iki kuba hamwe bashobora kumara igihe kirekire umutekano ntugaruke ahandi umutekano ukaza byihuse se n'ikibazo cy'ibikoresho nk'uko yaravuze ati wendi dusigaranye ikibazo cy'amikoro n'ubushobozi cyaba ari ikibazo cy'ibikoresho bajya guhangana n'iyo mitwe bagasanga nayo ifite ibikoresho bihambaye niba ushobozi buke bwo batabona ibikoresho bihambaye
murakoze cyane rwose Marcel areka icyo kibazo ni ibibazo bitatu bihambaye ariko sinzi ko mushanaye best yabifite ingufu nyinshi agerageze ibyo bikorwa yaragiyemo akatari gake duga ku ijambo be mbona
ndashobora kwishura ku bibazo bibiri icya mbere ndagire ndamuhoze umuvandimwe wo mu Rwanda yuko ubu koko ngo yinjiye muri East African Community bijya bihugu byose nirizo kwemera yuko Congo iguma igafise umutekano bijya bihugu birakeneye Congo irakeneye ibyo bihugu kandi ni cyinshi muri bijya bihugu bifise inguvu zo kurwana nabizi bifite inguvu nyinshi zo kurwana ikindi kibazo yavuze ati kubera iki bita ibindi bihugu hanze mu hehe barintervena bigaca bikunda ariko muri Afurika ntibikunda hari ari Congo abantu baguma bapfa ega si ikintu kigoye ntushobora gufata nahajya na kigoro kanini MONUSCO ikora urazi neza paske ntushobora bajya abantu sabantu bavuga ururimi rwaho hantu naho wubaha abandi abasirikare babaze Congo ariko biragora yuko bacunze inzu imwe mu mashamba ahantu atamatara ataki atakintu na kimwe bagume bacungera inzu imwe abasore batatu bane batatu bane ntibikunda muri iyo nzira igishu cya gatatu yavuze cyo muri Centrafrique nivyo muri Centrafrique ingene yagize reference kuri abaseneta bagitera cyane n'ibiki ariko aho force speciale y'u Rwanda yagiyeyo ibintu byarahindutse n'ubu hariyo amahoro ni igihugu kiri stade kubera hagiye inguvu nyinshi cyane hagiyeyo inforce igiye kurwana umva baragi na makoro y'abantu b'ibihugu mu Rwanda na Centrafrique bamwita abantu bagiye kurwana abo bantu n'abantu vraiment ageri n'abantu babagwanyi urubonye n'ubabonye ubona yuko ari abantu babagwanyi donc kuba bajayo amahoro yaragarutse muri Centrafrique n'imana ishimwe kubera kijya bihugu cyane caragorana cyane ariko kuba mu Rwanda bagiriyeyo byarahagaritse cyane
ariko muri rusange umushyanahe mbona muri rusange biravuga ko kenshi na kenshi nk'uko na Marcel yabivuze hariho ibihugu byinshi byadutsemo ingwano harungikwayo inteko ariko gushika ubu amahoro muri ibyo bihugu akaba ataraboneka byoba biva nko kuki muri rusange
n'isange nuko bamwe bakwega uku abandi badakwega ahandi kandi inyishu si ingwano nawe uba muri ko mugwana ifo yuko bikenerwa yuko haba hari umugwi ukomeye wubisha izo mpande zibiri ziriko zirarwana yuko bategeza kwicara kugira ngo umuntu babumvirize ati twebwe turwana ku mpande ibiri natwe tuteza kubarwana kubera dufise ubutegetsi twahawe n'abanyagihugu bimeze uko ariko bakicara hasi hakaba hariho kubera muri ibyo bihugu kandi nsubiye kubisubiramo hariho ubutare bwinshi cyane hari ubutunzi bwinshi ugasanga hariho izindi nguvu ziri inyuma zitaboneka ziguma zikwega nazo nyine izo rero nizo usanga rero zigoye ariko zimaze kumenyekana kenshi ibyo bihugu n'ibihugu na ONU bakoresha politiki kugira ngo bumvishe abo bantu bafasha abo yuko barafise ibyiza n'uko icyo gihugu cyahagarara neza kugira ngo abantu bose hari iterambere hari n'amahoro muri ibyo bihugu
murakoze best tribute to you mwese ko muri kumurabandanya kumbiza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Richard Mwiriwe neza? Yeah. Matukumba Richard.
Ndavumba neza.
Muri hehe garisha?
Muri Kenya Nairobi.
Kenya Nairobi. Nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbyo. turiko tuvuga ku bikorwa bishemeye birangurwa n'inteko mpuzamakungu zijejwe gucungera umutekano hamwe n'inteko za Afrika. Turi kumwe no mu tumire Best Mbona akaba asanzwe azi cyane rwose ibyo bikorwa. Twari kumwe kandi na ambasador Fred Ngoga agateretse ariko telefone yiwe irafite ibibazo. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imvura.
Irafasha mu bintu bijyanye n'umutekano hanini nacambaza ati ese ni kute bana ni bera gutuza iri ya migwi iri ko yunga bari umutekano mu gihugu cya Congo.
Ikibazo cyiza cyane rwose Richard, reka turagishikiriza umutumire Best Mbona. Ariko muri aka kanya ndabona dufite n'ubundi mushinga ntakomeye cyane rwose ikazi ivyo bikorwa byo gucungira umutekano nawe nyine yakoze mu gihugu cya Repubulika ya Centre Africa. Na mushinga ntaye turi kumwe Adolphe Nahayo yigeze kuba umushikiranganji urundi ajejwe urwaruka imico n'inkino. Tuga ku ijambo mwiriwe neza mushinga ntaye Adolphe. Natwumva?
Ndakumva.
Ego mereka ko musanzwe mufise ubumenyi bwinshi cyane rwose nagomba duhere kuri icyo kibazo cy'umu manyi wacu Richard avuze ati mbega ni kuki aho muri Congo imirwi irwanya ubutegetsi eka itwaje ibirwanisho itarigera ituzwa kandi hariho inteko zihamaze igihe mwifashishije ibyo muzi cyane cyane mu gihugu mwarimwo cya Repubulika ya Centre Africa. Murashaka kutubwira mu majambo make mukamuha inyishu uyu musiga ntahe Richard? Alo, muratwumva? Telefone ya imusha na Adolphe Nahayo nibaza ko ita icitse mu kanya. Reka icyo kibazo tukibaze umusha na he Best Mbona. Tuga ku ijambo.
Nibyo ingorane niho ingorane ziriho ni za zindi nyine kije gihugu ni kinini kandi muri kunga yuko zijya nkeko za ONU cyangwa FARDC bose bajya ku muri bijya bice byose birimo ingwano binini binini niho hariho ubutunzi bwinshi, hariho peteroli, hariho zahabu, hariho coltan, ibintu byinshi kandi ishobora leta ntigire icyo ibabaza. Rero leta itegerezwa kwegeza ibintu ibyo constitution y'icyo gihugu yabahaye. Igihugu gitegerezwa gutwarwa na leta ikontrola ubutabera, ubutaka bw'icyo gihugu. Ariko kugira ngo uvuge ati imyaka myinshi yarabaye, nije imyaka myinshi yarabaye, ingorane ni uko usanga murashobora kuba muri ko muhakorera abandi nabo bahakorera ibindi. Hari inyuma y'ibyo muri ko mukora byiza muhavuye mwibaza ariko byose nageze neza, hakaza abandi baje kubatubera. Niko kenshi cyane cyane nko muri Congo niko byagenze kandi niko biguma bigenda. Kandi ubu uko bariko barategura FARDC ikomere kubera MONUSCO nizo hambuma imyaka yose kandi tuzera yuko kubera Congo yinjiye muri ibyo bihugu bya East African Community byoje birafise intego zikomeye cyane kandi bagiye baba bagiye kurwana, naje kuvuga ngo bagiye guhagarara hagati y'abasuda ba leta n'abajyanye bo bagenda kurwana kugira ngo kijya gihugu kigire amahoro, umutekano, abanyekongo baronke finalement icyo benefice donc inyungu y'ibyo bafise mu gihugu cyabo. hanyuma no mu karere haba mahoro abantu bahahiranye neza bageze neza atakibazo
reka nabona
no kwigira muri East Africa byarafashije cyane
reka nabona n'umushe nahe nahayo adofagarutse nashaka igico yishura ku cyo kibazo cyabajijwe n'umunywanyi wiradio ijwi d'America Marcel Agirati none ni kuki aha muri nyaza kwari ho probleme ya telefone ni ari ikibazo gikomeye cyane wose cha telefone wiwe iwe ni yaza ko isubiye gucika reka tugaruke kuri mbona tumubaze nawe nyene mwigeze kuvuga ikibazo yihambaye cyane rwose ikibazo cyo kumenyereza mu bikorwa eka mabanga izo nteko zijejwe ikibazo cyo kumenyereza abasirikare bo mu bihugu cyane mu bihugu izo nteko ziba zirimo icyo gikorwa cyo kigenda gute iyo myimenyerezo ya gisirikare yabaha izo nteko z'igihugu ifite akamaro kahe best mwihweje ivyo munzi mwiboneye muri Republic of South Africa
Genabo nayo nk'aba nka bimwe abapeye yari ifise inteko special zitegura igisirikare cyo muri Centrafrique barabafasha cyane imyaka yose kugira ngo babe igisirikare na polisi bimeze neza biri mu mategeko bizi gucungira igihugu kandi bifise bwira bwo kudefanda igihugu barabikoze cyane imyaka myinshi kandi barabasohoye benshi barasoda baba Centrafricain bakuru b'abafisiye n'abasoda bato bato benshi kugira ngo bamenyere kurwana kudefanda igihugu bijya byarabaye cyane ni ibintu mbona yuko menga inyo inyo kayene yaratanze amafaranga menshi kandi izana n'abasirikare baba expert baza kubigisha akabayo n'ibindi bihugu rero bifasha kubera n'umushora nko muri Afrika ibihugu byo muri Afrika bimwe bimwe Centrafrique irarunika abasirikare kugira ngo baje kungura ubumenyi bagaruke nabo baze bigishe bene babo hanyuma icyo gihugu kironke mu mutekano akaba naho nyene nko muri Union Africaine ibyo nzindabye nko ku Burundi imbere y'uko bagenda nko muri Somalia barabategura umwanya munini cyane ibyo birabafasha kugira ngo bagende bazi ko batagiye ahantu horoshe bagiye kurwana bo bumva bo muri Union Africaine baragiye kurwana barategurwa cyane rwose
yego mwavuze ari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mushyira ntaye mbona ikibazo cy'ibikorwa amabanga atari make izo nteko cyane ishyirahamwe rya ubumwe bwa Afurika cyane ishyirahamwe rya Buraya biba bifise mu gufasha kugarukana umutekano kumvikanisha imirwi irwanya ubutegetsi eka n'ubutegetsi bw'igihugu izo nteko ziba zirimo icyo gikorwa cyo kigenda gutya cyo mwise dialogue
urabona bamwe nabo baba bariko baragwana cyane bari ku rugamba ategeza diplomasi itegeza kubandanya ikora soyiko nanico gituma usanga kenshi bifasha diplomasi abanyepolitiki bategereza kurananya bumvikana bayaga babananya bayaga n'abafasha ico gihugu kugira ngo nikigwe cyane babananya bayaga n'abanyagihugu n'abatwara ico gihugu kugira ngo ico gihugu kiboneke yuko gifisa ibindi bihugu cyangwa izindi institutions zibishyigikiye kugira ngo nabo nyine baje ku murongo bakurikira inzira nyayo politiki na diplomasi niyo inawe ifise ikibanza kinini cyane mu kugarukana amahoro mu bihugu biri mu ngwano cyane cyane iwacu
mbega duhere kuri cya kibazo cyabazwa n'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika cerekeye imyaka n'imyaka inteko zimara ziko ziragerageza kugarukana umutekano mu gihugu kanaka kugasanga umutekano ntiwagarutse mbega inteko zoba zifise nk'ikiringo zitarenza mushe ntahe best mbona tuvuge imyaka itanu canke n'ibiringo vy'amaho umwanya wose
ije si nibaza yuko bafise ibiringo vy'amaho kubera ico ni ko conseil de sécurité buri mwaka itegerezwa kongerako me bakaba barazi ingorane zabaye n'ibikenewe gukorwa kugira ngo ije bishinze barifite ko donc bacaba muri conseil de sécurité cyane cyane bakabongera umwaka nicyo ikabandanya akazi kakabandanya bakabandanya bacungera umutekano bijya nabyo kuvuga ngo baracungera umutekano ariko n'ibihugu biri mu ngorane bigoye cyane gukoreramwo nka Kongo murashobora kuhacungera mukasiga muvuga ati aha bigenda neza ariko mugarutse wapeye umwaka cyangwa amezi atandatu kumva kandi ko bahateye kandi numva biba bisubira inyuma ni haba hariho des mesures zafashwe zo kuhakomeza kugira ngo ibyo mwashize bibandanye bigenda neza ibyo mwashize akazi mwakoze kagume kwa kundi kandi kagende gatera imbere ibyo rero nibyo ingorane usanga kenshi imyaka n'imyaka ati baguma barwana ivyo izo nteko ziguma kuri ingorane zidahera kandi kugira ngo zihere zitegeza guca muri politiki
egome tusubira hafi akatugiye hafi y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda aho muri Congo nk'uko byatangajwe muri iyi minsi hariho ibiganiro byatanguye hagati ya leta ya Congo hamwe n'imirwi imwe imwe itwaje ibiganisho muri icyo gihugu ariko tukabona ko amatwi adusumira uko amakuru atangazwa imirwano canke gutana mutwe bikaba bibandanya ku bwanyu ibyo bintu bigenda gute uruhara rw'abajejwe gucungera umutekano ruba uruhe muri icyo gihe
mumaze kwicara mumaze gufata imanza ziriko ziragorana mu kazi icarika bajya mutatumiye cyane n'abandi mwabatumiye muri bo kugira ngo berekane yuko bakomeye cyane baratse umushahara babandanya batse umushahara bisaba rero yuko mufata inkingo mukabwira ati mwebwe twumvikaniye ko atangwana zobandanya kubera iki muwe mubandanya ariko kenshi na kenshi nabitwa yuko batatumiwe nibo babandanya batse umucana kugira ngo mubatumire nabo nyine baze kwicara hajya muri iyo cadre ya dialogue canke berekane mu makungu canke mu karere yuko bakomeye ariko mutabatumiye uko niko bigenda kenshi na kenshi
ikintu mushahe mbona mwubwira nk'abanyagihugu basanzwe abarundi basanzwe abanyarwanda basanzwe abanyekongo basanzwe kijanye n'ibintu abantu bategereye izo nteko bategereye abatitsi barongoye izo nteko ikintu bakwiye kumenya cyane cyane ku byerekeye nk'intambamyi cyangwa ibindi byose bishobora kugiramira umutekano w'inteko ni nk'ibi
kenshi abanyagihugu ingene bakora muri bari mu ngorane mwene izo abanyagihugu nibo jisho rya leta nibo jisho y'inteko mpuzamakungu ziri muri ako karere barafise ingene bakorana hasi kugira ngo babahe informasiyo babahe amakuru ati bimeze uku ariko bo bagaceceka kubera bateye induru abo bagwanyi baraza mu ijoro bagatwira amazu yabo bakabica nuko rero usanga habaye ingorane mwene izo ariko banumye bagakoresha societe civile yabo bobo nyine biyumvikaniye ari ibintu byitwa whistleblowers abantu bakoresha mekanizme yitwa mekanizme d'alert abo ni bamenya n'abantu bakora hasi ariko nibo batanga inkuru ati bimeze uku kugira ngo abo bantu bagire bahatere nibahatere ahubwo abasirikare ba ONU cyangwa abasirikare ba leta bagende kuzitira ikibi nk'ikibi
best mbona ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio ijwi ry'Amerika ukaduha cyane cyane amakuru y'imvaho ajyanye n'ibikorwa byo gucungera umutekano by'inteko zitandukanye ndagushimiye cyane rwose
nanjye ndabashimiye kandi nishimiye n'abatwumvirije n'abatwumviriza.
Ndashimiye kandi na ambasaderi wa Fred Ngoga gateretse telefoni zaguranye yarinze kwihamagarira yabaye ikibazo, ariko ndamushimiye ku kanya atoye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo Ijwi ry'Amerika badutse akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo ku bijanye n'ibikorwa by'inteko mpuzamakungu n'inteko za Afurika zo gucungira umutekano. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro. Turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Daniel Brown yadufashije kwegeranya ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri hose.